twakiranye guweze gwinshi cyane 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 ko bwa mbere Burundi uja ku rugo rutonde kandi n'igihe inama mpuza ma leta yaritanguye baravuze yuko umugambi uvuye mu Burundi wari wateguwe neza cyane batanze ko akarorero ko nabandi bozo bayufatira ko bavuze bati elema y'u Burundi ni Bufaransa yateguwe neza cyane abandi baje barafyigira kurumba rero niteka ntangere na kanyamuneza kuko n'ubwa mbere ikintu nk'icyo gishikira igihugu cyacu Burundi
akarusho bizoca biha Burundi ni nkakahe mutubiye majambo make
akarusho ni kenshi cyane urumva iryo tunga ndangakaranga cy'igihugu cyacu bigiye gukingirwa bidasanzwe kuko gyemewe ku isi yose bituma rero niyo tusaba nk'imfashanyo zo gukomeza akaranga nkako tugakingira tugateza imbere yuko bizoca byakirwa bigashyigikirwa bidasanzwe haba mu gihugu hagati haba no mu makungu kuko inzego mpuzamahanga zishyizwe yuko icyo kintu ari ikintu gikomeye ni itunga ry'isi yose kuko ni patrimoine culturel de l'humanité murumva ni itunga ry'isi yose kiba itunga ry'u Burundi gusa nitunga gy'isi yose
mwarahishikiye mwarabonye ukuntu iryo higanwa ryagenze murazi nitunga u Burundi bufise mbega hari ibindi bintu ubona ko bikwiye kuja ku rugo rutonde rwitunga ndangamico rutagira urugero u Burundi bwoshikiriza muri kazoza
nokuri birahari byinshi cyane tubonye ivyo ibindi bihugu byashikirije kandi bikemegwa twasanze natwe dufise ibintu bitari bike kandi hari n'ivyo tumaze iminsi dutegura abahinga bamaze iminsi bategura hariho nka hari hamwe bita Nyakazu hamwe hari chute de Nyakazu kiriya kiyaya cyose murazi ko hari naho nyine hariho umwo kahise gakomeye ku Burundi kuko benshi bavuga yuko mbere n'ubwami ariho bwa bwarahereye muri kahise ku Burundi hari n'ibindi byinshi bijanye no tugenegene twaravuze tuti mbe nk'abantu ariko arerekana ibintu byo kujisha bijya bintu by'amatapi bikoma babyerekana bikemegwa cyangwa bakerekana ingene gukora umukati wabo bifise insiguro ikomeye mu mico y'iwabo natwe dusanga twasize ibintu byinshi bitari bike muri kazoza tushobora gushaka urutonde tukabyiga neza nk'uko twagize kuri ibi ngoma
ivyo bintu mu Burundi sibike ibintu bishobora gushikirizwa ikabikemerwa ikabigashimwa nk'uko ingoma z'u Burundi zashimwe none mubona ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO vyofasha iki mu Burundi muri iki gihe
icyo vyofasha no babwira ko mbere n'icyicaro cya UNESCO i Bujumbura cyamaze kutubwira yuko kubera iyi ntambwe insinzi ikomeye yuko imigambi igiye gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'urwaruka intore mico kama bazoyifata mu mugongo bimwe bidasanzwe nagomba ndamenyeshwe ko nk'ubu ko umushinga mugiye ku rutonde tugiye gushaho umugwi ukomeye cyane umwe abahinga bagizwe n'abigisha muri za kaminuza abakoze mu ministeri y'ubushakashatsi na za kaminuza n'abakozi bahagiye iwacu nyine n'abandi bose babishoboye kugira uwo mugwi wige neza icokorwa kugira ngo ingoma umushinga w'ingoma ukingigwe umushinga w'ingoma utezwe imbere umushinga w'ingoma wigishwe kugira ngo tuze tubawuhereza n'abana bacu n'abuzukuru uzogume uri mu muco wacu ntuzohavuze imangana murumva ko ari ibintu bikomeye cyane tunawukingire umuntu ntavuze ngo mukore yishakiye ni ibintu byinshi ngibyo gukingira ahantu ingoma zigishirizwa hariya bita za amasanctuary nka za gishora gukingira ibiti by'imivuga ngoma kuko nibyo bisanzwe ari byo dukoresha mu gukana ingoma ibintu hamwe n'ivyo ivyo byose birimo no mu vyatumwe dutorwa kuko barakubaza ivyo muri komarakora kugira ngo mukingire icyo kintu mugiteze imbere murabe mwerekane yuko n'abantu basanzwe bakora uwo mwuga icyo uwo mwuga wakukaranga yuko bagiyemo babajijwe bakemera neza yuko ibintu mugiye gushya muri uwo mugambi nabo bavyemera kandi babishigikiye ivyo rero ivyo twakoze kandi vyatumye turonka imanota yose
mu kanya gatoyi cyane rwose munsi iyo umunota umwe iyo ngingo ya UNESCO eka ubwo rutonde ingoma z'u Burundi zigiye ko iyo ngingo izofasha iki umuvuzi w'ingoma kirangiranwa eka cyane cyane yabungabunze imico karanga muntu w'u Burundi mu byerekeye ingoma aho hariho amazina azwi abo bantu akarusho bazoronkana kane
muri abo harimo n'uwo turi kumwe mutama Antime ngabose niwe bakunda kuvuga bavuze ingoma akarusho nuko ubwa mbere ho twebwe twavuze tuti ibyo dukora byose mu bushikanganje bwacu bigane abo byega no kuvuga nk'ibyo imigambi dufite guteza imbere akaranga tuyikorane na banyakaranga nyene hari ibintu bikozwe babe barimo aribo babikora birangura hagize n'akarusho kabonetse kagende kabagana je bituma n'ubu turi ngaha twavuze tuti uburyo buke dufise ariko barakwiye ko twashimiye cyane ababidufashijemo tuzokora bug bigenze cyane cyane bigenda kuri abantu kandi turabona ko muri kazoza ko umurisho w'ingoma ugiye kuri urwo rutonde twibaza yuko habonetse nk'amafestivali ijya minsi mikuru mpuzamahanga amasabukuru nuva ku kenshi bazohora kumbure bahihurumbira ingoma z'u Burundi gutyo aba batimbo wacu basohoke bagire akarusho bagire ikibatunze kivuye ku ngoma turabona kandi yuko kumbure n'abantu bagendera Burundi bagiye kwiyongera kugira baze kwirabira neza iryo tunga ridasanzwe riranga karanga kacu ritagira urugero bega rituruka hehe bagigisha gute izo ngoma zikana gute gucyo rero twibaze uko bizotuma kumbure n'aba bakora zirya ngoma ntono hari tugoma duto tubakora aba artisan bashobora guca baronka nk'isoko y'uko zishobora no mahanga kugira berekane iyo ngoma ivugwa imeze gute iteye gute ku benshi babimva ku izina kumbure batari bwayibone nuko rero tubona yuko ibintu bigiye gutera imbere mu Burundi.
Adolphe Rukinkanya umushikiranganje w'Urundi ajejwe urwaruka inkino n'imico kama murakoze cyane ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze namwe murakoze cyane.